Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe miganiro vy'uno munsi kuri micro muri kumwe na Joie Diane ni nahazonge kwashikiriza makuru tubafitiye tukayahera kuyagezeho ijya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse abaduteza amatwi, tuyahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Abasirikare babiri ba Mali barishwe mu gatondo kejo ku munsi w'Imana mu buraruko bw'igihugu mu gitero ku kirindiro cyabo. Igisirikare cegeka ico gitero ku bagwanyi b'abajihadiste kandi kivuga ko mu babateye nabo hishwemwo batanu. Babaye abasirikare ba mbere ba Mali batangajwe ko bishwe kuva ku itariki ya gatanu z'ukwa mbere guheze, aho hatangazwa batandatu bishwe mu migwano yabaye mu mezi ya 11 na 12. Haruhande y'ivyo bitero, igisirikare ca Mali caremeje kandi ko cisha abajihadiste barenga 10, congera gisambura n'amakambi yabo atari make kuva batanguye ibitero mu kwezi kw'12. Hanze ya Afrika, ibihugu bitari bike biriko birasaba abanyagihugu bavyo bari muri Ukraine kuvayo. Bimwe vyaragabanije ica kabiri c'abakozi bakorera muri ambasade zavyo. Ni mu gihe hari ubwoba ko Ukraine ishobora gutegwa n'Uburusiya ku munsi wa gatatu. Ibihugu vyahamagaye abenegihugu bavyo kuva muri Ukraine ni Leta Zumwe za Amerika, Ubudagi, Ubutaliyani, Ubwongereza, Irlande, Ububirigi, Luxembourg, Ubuholande, Canada, Norvege, Estonia, Lituania, Bulgaria, Slovenia, Australia, Ubuyapani, Arabia Saudite, Israeli na Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe. Ubufaransa bwo buhanura babwo kutaja mu bice by'uburaruko n'ubuseruko bwa Ukraine, ariko ntibubabwira gutaha kuva muri ico gihugu. Urusiya nabwo bwarahamagaje abakozi babwo bari muri ambasade iri i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine ngo batahuke, buvuga ko butinya ko bobihorako. Amerika yasavye abadiplomate bayo nka bose kuva i Kiev ku mugwa mukuru. Canada nayo irikiri irugara ivyagateganyo ambasade i Kiev yimurira ibikorwa vyayo mu gisagara ca Lviv aho muri Ukraine nyene, co kimwe n'igihugu ca Australia. Kuri aya makuru nyene, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaremereye perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky jo ku munsi w'Imana ko Amerika izohagararira ubwigenge bwa Ukraine hamwe no gukingira imbibe zabwo. Ni mu gihe Amerika ibandanye igabisha ko Uburusiya bushobora kuvogera Ukraine ku munsi wa gatatu. Ariko Biden yaramaze kuvuga ko atabasirikare azorungika gufasha ku ruhande ya Ukraine mu gihe Uburusiya bwotera, ariko yemeza ko azobufatira ibihano mu by'ubutunzi. Perezidansi ya Amerika yavuze ko perezida Biden na Zelensky bemeranije ko ibiganiro bya kidiplomasiya bikwiye kubandanya kugira barabe yuko hari icyo bokiza.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hanze ya Afrika kandi, Hamid Karzai yigeze kuba perezida wa Afghanistan yari ifatanije n'ubutegetsi bw'abatalibani jo kw'Imana mu gusaba Leta Zunze za Amerika kwisubira ko ku ngingo yafashe ku mitungo y'ico gihugu iri muri ico gihugu ca Amerika. Amerika yafashe ingingo yo gufata igice c'imiliyari 7 z'amadolari za Afghanistan, ikavuga yuko izo yashumbusha imiryango yabuze abaye mu gitero c'iterabwoba ca Al-Qaeda cabaye muri Amerika mu 2001. Ibanki nkuru y'igihugu ya Afghanistan yabikije amafaranga mu kigega ca Amerika angana imiliyaridi 7 z'amadolari. Aya mafaranga yarafashwe kuva mu kwezi k'8 igihe abatalibani bafata ubutegetsi muri Afghanistan. Amerika iranegurwa ko gufata ayo mafaranga vyatumye ubuzima bw'abanyafghanistan bwunyuka, igihugu kija mu bibazo by'ubutunzi aho Afghanistan ubu ibeshejweho n'imfashanyo z'amakungu. Ku munsi wa gatanu, perezida wa Amerika Joe Biden yarasohoye itegeko risaba amabanki ya Amerika gushyira ku ruhande miliyaridi 3.5 z'amadolari muri ayo mafaranga kugira ngo azofashe abanyagihugu bo muri Afghanistan. Asigaye igice akazoguma muri Amerika kuriha ababuza ababo mu gitero cy'iterabwoba cyo mu 2001.
Washington, ijwi rya Amerika.
naye abakozi batanu b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU baranyurujwe mu bumanuko bwa Yemen nk'uko ONU yavyivugiye cyo ku munsi w'Imana. Abo batanu banyururijwe mu ntara ya Abiyan ku munsi wa gatanu igihe ngo bari batahutse mu gisagara cya Aden bahejeje ibikorwa byabo byari byabajyanyeyo. Umuvugizi wa ONU Eric Kaneko yabibwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa ejo ku munsi wa mbere ariryo ejo ku munsi w'Imana ariryo AFP. Mu makuru y'inkino hano muri Leta Zunze za Amerika, ejo ku munsi w'Imana niho haba urukino rwa nyuma n'urukino ngaruka mwaka rwa finale rwitwa Super Bowl canke football y'Abanyamerika. Urukino rwabaye hagati y'ama ekipe ya Los Angeles Rams yo muri Leta ya California hamwe na Cincinnati Bengals niyo muri Leta ya Ohio hano muri Leta Zunze za Amerika. Urukino rwabaye jo Los Angeles Rams yatahukanye intsinzi y'ibitsindo 23 kuri 20 vya Cincinnati Bengals bakiniye mu gisagara cya Inglewood ni mu manuka ubushyira uburengero bwa Los Angeles ni muri Leta ya California. Niko rukino rurabwa n'abantu benshi hano muri Leta Zunze za Amerika. Abanyamerika bashika ku miliyoni ijana nibo bari bitezwe kurorera urwo rukino mu mateleviziyo atandukanye yaha muri Amerika. Na perezida wa Amerika ndetse n'abategetsi bose abanyagihugu bose baba bari kubasamarira ku mateleviziyo yabo kugira barabe urwo rukino rukundwa cyane hano muri Leta Zunze za Amerika.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Igice cya kabiri cano makuru, President wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuri no wa kane hazokwitabira inama igira gatandatu y'abakuru b'ibihugu n'amareta gize umuryango umwe bwa Afrika n'umwe bwa Buraya izobera i Bruxelles ku murwa mukuru w'Ububirigi. Amahirwe yuko ku nshuro ya mbere president w'u Rwanda ahura n'u Burundi imbona nkubone inyuma y'imyaka indwi abategetsi b'ibyo bihugu bibiri badahura ni menshi nk'uko muza kuvyumva handi hato. Uno musi kandi muri make amakungu arahimbaza umunsi wahariwe kurwanya indwara y'intandara canke igicuri mu Kinyarwanda. Abajejwe amagara y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda bakemeza ko abenshi mu bayirwaye atamakuru bayifiseko.
Inyarwanda bazi uko indwara y'igicuri ari indwara y'abadayimoni, ari indwara y'ibisazi. Abantu bayirwaye waba hariyo za nyabingi n'ibintu bya karande zo mu miryango.
Uyu ni umwe mu bagendana indwara y'intandara hariyo indwara y'igicuri mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Iyo nkuru iri mu zo twararikiye gukurikira handi hato mu bihafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere mu vy'imigenderanire y'ibihugu aho president w'Uburundi Evariste Ndayishimiye kuri no wa kane azokwitabira inama igira gatandatu y'abakuru b'ibihugu n'amareta agize umuryango umwe bwa Afrika n'umwe bwa Buraya. Iyo nama izobera i Bruxelles ku murwa mukuru w'Ububirigi izohera ku munsi wa gatanu w'inondwi. Kuva yakaja ku butegetsi n'ubwa mbere president w'Uburundi Evariste Ndayishimiye azoba yitabira inama zikomeye zibereye ku mugabane wa Buraya. Nabwo mbere Uburundi buzoba buserukiwe n'umukuru w'igihugu mu nama zo ku mugabane wa Buraya kuva mu kwezi kwa gatandatu ko mu 2014. Ubwa nyuma umuprezidant w'Uburundi yahonyoza ikirenge ku mugabane wa Buraya hari mu kwa gatandatu ko mu 2014 aho muhisi Pierre Nkurunziza yaja i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa. Amakuru hijwi rya Amerika dikesha isoko ryizewe mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi yemeza ko president w'Uburundi Evariste Ndayishimiye muri iyo nama azoherekezwa n'abantu baba ba 25 barimwo abategetsi bo mushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu hamwe nabo mu mubiro vyiwe icuka ciza hagati umwe bwa Buraya n'Uburundi gisa nk'ikiriko kiranaguka umwe bwa Buraya weruka gufuta ibihano bwafatiye Burundi bwemeza ko hari intambwe yatewe mu bisata bitandukanye abari mu mashira hamwe amwamwe aharanira gateka kazi na muntu bo yamaraso kubabibona mu rwandiko rwashizwe ko umukono mu ndwi iheze na mashira hamwe yigenga 17 arimo ni nani zikorera mu buhungiro abatwara izo nani nayo mashira hamwe yarwanditse bavuze ko bakiriye nabi cyane ingingo y'umwe bwa Buraya basigura ko agateka kazi na muntu mu Burundi kagihonyangwa kugarukana amaboko ku Burundi kugabo bakabona ko bishobora kuvyara ingaruka mbi twibutse ko imigenderanire y'u Burundi n'iyi bihugu vya Buraya ahanini ububirigi yatosekaye cyane kuva mu 2015 u Burundi muri uka ko bwagirije kenshi ububirigi kwivanga mu vyabwo no kuba bwarafashije mu guhakwa gutemba bagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza no gushigikira abahatswe kubutembagaza umuryango umwe bwa Buraya inyuma yaho warafatiye ibihano Burundi wagirije ku nshuro nyinshi guhonyanga agateka kazi na muntu Burundi nabwo butunganya imyerekano akatari gake bwiyamiriza ingingo z'umwe bwa Buraya n'abategetsi babwo vy'umwihariko bwiyama kenshi igihugu c'ububirigi Hagataho isoko ryijuru rya Amerika mu biro kwa president Ndayishimiye twaribajije niba hari amakuru yuko president w'u Burundi i Buruseli yobaza uhahurira na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame naryo gishura ko atavyinshi abiziko ico bikoze umukozi mukuru mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Rwanda n'andi makungu yemereye ijuru rya Amerika ko president Paul Kagame nawe azokwitabira inama y'umwe bwa Buraya n'umwe bwa Afrika abategetsi babiri bakaramuka bahuriye mu nama yo muri nondwe i Bruxelles kumurwa mukuru w'ibirigi azari ubwa mbere president w'u Rwanda Paul Kagame ahuye n'u Burundi imbona nkubone kuvicuka hagati ivyo bihugu gitosekara inyuma ya kudeta yaburijwemwo mu 2015 u Burundi twibutse ko mu vyo buhora u Rwanda harimo ukugwegeka ko uruhara mu guhakwa gutembagaza ubutegetsi bwo muhisi nkuru nziza mu 2015 no guhindaro abahatse guhirika ubutegetsi barimo n'abarwanya U Rwanda narwo kenshi muri kahise bwisavye u Burundi bubwagiriza agasomborotso no guha indaro abagambirije kugira nabi ico gihugu inakurwa ry'imigenderanire y'ivyo bihugu nayo nyene igeze kure nkuko president Paul Kagame ubwiwe yavyime yemereye mu ndwi iheze Haizi imyaka indwi abakuru b'ibihugu b'u Rwanda n'u Burundi bahuye ubwa nyuma umuhisi Petero Nkurunziza yahuye imbona nkubone na Paul Kagame i Butare hari ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane ko mu 2015 bavugana ku bibazo vy'umutekano w'akarere ico gihe hari hasigaye imisi mike ngo imyerekano yamiriza manda yindi ya Pierre Nkurunziza itangure nta vyemezo vy'uko abakuru b'u Rwanda n'u Burundi bazokwinyavya bakagirana ibiganiro ari babiri i Bruxelles baramutse bahahuriye kwa kane w'inondwi ariko ikizwi nuko bakahahurira aribwo bwa mbere mu president w'u Rwanda azobabonanye n'u Burundi amasomo yandi inyuma y'imyaka indwi mu president Evariste Ndayishimiye bitegekanije ko azohura nabo mu rugendo rwiwe rwa mbere ku mugabane wa Buraya harimo abategetsi bubirigi na Buraya hijo rya Amerika ritarashobora kumenya amazina yabo Burundi hamwe n'abarundi baba mu Bubirigi atagihindutse bakaba bazohura na president Ndayishimiye kwa gatandatu igenekerezo rya 19 azoba ari kwa gatandatu rero winondwe tumira amategato hamaje tubandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda
bunga bongo buzima ubuzima amagara meza siporo uburanga ibisha mu buvuzi Bunga bungo buzima igufasha kugira ubuzima buzira umuze. Nibihe bibazo byugaje Afrika n'isi mu rwego rw'ubuzima. Menya amakuru agezweho kuri virusi ya corona. Umva ibivugwa n'inzobere ubagezeho ibibazo. Kurikira ikiganiro Bunga bungo buzima mu kigezweho na Eugenia Mukankusi mu gitegurirwa n'ijwi rya Amerika.
Kuno wa mbere itariki ya 15 kwezi kwa kabiri Rwanda rurifatanya n'isi mu guhimbaza umunsi mpuza makungu wahariwe kurwanya indwara y'igicuri mu Kirundi ni indwara y'intandara abajejwe amagara y'abantu berekana ko abanyarwanda batari bake barimwo n'abayirwaye atavyinshi bazi kuri no ndwara ibindi kuri no nkuru turabaza mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda
abashinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu Rwanda bagaragaza ko indwara ifitwe n'abantu barenga 4% ariko kugeza ubu abenshi bayirwara ntibayijyana kwa muganga Dr. Jean Damascene yamuremye umuyobozi ushinzwe ishami rishinzwe kuvura indwara zo mu mutwe muri Minisiteri y'Ubuzima yabwira Ijwi rya Amerika ko iyi ndwara nubwo ifitwe n'abantu benshi ariko abayivuza kwa muganga bakiri bake. Uyu muganga yasobanuye uburyo iyi ndwara ifata.
Indwara y'igicuri ni indwara yo mu mutwe kubera ko ni indwara ifata ku bwonko. Amaraso ntashobora gutembera neza mu bwonko, noneho ubwonko bugacura umwijima, noneho umuntu akagira isereri bikageza naho ashobora no kwitura hasi akabura ubwenge, noneho akaza kuzanzamuka nyuma y'igihe runaka. Igitera iriya ndwara cyane cyane ni ugukomereka k'umutwe, gukomeretsa na buriya bwonko.
Muganga yamuremye avuga ko abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe bagana amavuriro kimwe cya kabiri cyabo basanganwa indwara y'igicuri. Dr. Yamuremye agakomeza asobanura ko ikibabaje ari uko abarwayi b'igicuri batizera ubuvuzi bwo kwa muganga.
Bayihuza n'imyuka mibi, noneho ugasanga ba bantu nta nubwo bizera ko aba ubuvuzi busanzwe bushobora kugira icyo bubamarira. Akaba ari nayo mpamvu benshi bayivuza byitinze, noneho bikanarushya no kuyivura. Turacyarwana no kuzamura imyumvire. Twashyizeho ingamba ku buryo mu myaka itanu abantu bose bafite ibibazo by'igicuri bazaba baramenye ko aho bashobora kwivuriza.
Kwitiranya indwara z'igicuri n'izindi ndwara zatumye madamu w'Imana izina twamuhaye kuko atifuza gushyira umwirondoro we hanze byatumye amara imyaka igera ku 8 atarivuza igicuri kwa muganga. Madamu w'Imana yabwiye Ijwi rya Amerika ko yafashwe n'igicuri mu mwaka w'2008 agatangira kukivuriza kwa muganga nyuma y'imyaka 8 akizenguruka mu masengesho no mu mavuriro gakondo.
Ndayirwaye kuva muri 2008. Ubwo burwayi nyine bwaramfashe, ni kubita hasi. Abanyarwanda bazi yuko indwara y'igicuri ari indwara y'abadayimoni, ari indwara y'ibisazi. Abantu bayirwaye iwabo hariyo za nyabingi n'ibintu bya karande zo mu miryango, umuntu akabanza akabitamo akivuza akazenguruka, ukajya kujya kwivuza wararangije kubora kubera ko utigeze umenya uburwayi nyirizina bwa aribwo. Nazengurutse mu Binyarwanda, nyuma yaho mbona nta kintu bimariye. Kugeza ubwo nagiye imbere umuti ndanywa ubumaze imyaka 6 ntasitura hasi.
Madamu w'Imana asobanura ko ubujiji bwatumye atinda kwivuza iyi ndwara bituma atinda kuyikira.
Ubu rwose navuga ngo meze neza ku buryo no muri iyi minsi yashize maze ukwezi nanimariye. Inama nagira umurwayi w'igicuri wafashwe n'igicuri, uwabona yituye hasi nimujyana ahandi, wikumva ko ari ibyo birozi, wikumva ko ari izo nyabingi ibyo bitega n'ibindi, fata inzira ujyane umurwayi kwa muganga. Cyane ko iyo utinze kuvuza umurwayi w'igicuri kirakura kigakomera, noneho kukivura bikaba ikibazo.
Ubu burwayi bw'igicuri bushyirwa mu bwoko bumwe n'uburwayi bwo mu mutwe. Bwana Claveri Hagenimana, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abarwayi mu mutwe cyangwa se bagifite ubu burwayi, avuga ko hakiri inzira ndende ngo abarwayi b'igicuri babashe gufashwa.
Bahabwa akato gakomeye cyane kuko niba ari umudamu ufite urugo ntabwo afatwa nk'umudamu, niba ari umunyeshuri uri ku ishuri afatwa nk'ikigoryi cy'imyuka mibi n'ibindi byose bashyiraho. Kominote nyarwanda, sosiyete nyarwanda yose ntabwo yumva igicuri ko ari indwara, ahubwo yumva ko ari amadayimoni, imyuka mibi aranyanduza, naza gusura byandi byagaransurira ndarwara nanjye ndandura. Imyumvire iri hasi cyane nka 90% ry'abanyarwanda ntibazi iyo ndwara, ntibazi n'icyo bakorera umuntu. Ahubwo icyo bakora ni ukumushyira mu kato no kumuhunga no kwigendera gusa bakamusiga aho ngaho. Umwana wanjye aragagara baramuroze byakwanga ni kwa pasiteri, bakazagera kwa muganga mu myaka 5-6 umuntu yari amaze kuba kronike.
Leta y'u Rwanda yashyizeho ubushobozi kugira ngo ifashe mu kunoza ubuvuzi bw'indwara y'igicuri. Abajyanama b'ubuzima barenga 55,000 mu gihugu hose bahuguwe mu gufasha indwara zo mu mutwe harimo n'igicuri. Kugeza ubu leta yamaze gushyira mu bitaro 12 mu gihugu hose ibyuma bibasha gupima mu mutwe, bikaba byagaragaza ko umuntu afite uburwayi bw'igicuri. Nubwo abaganga bemeza ko indwara y'igicuri ivurwa igakira mu gihe uwayirwaye yivuje hakiri kare, abarwaye igicuri bemeza ko bagihura n'imbogamizi zirimo guhabwa akato, aho urwaye igicuri afatwa nk'umuntu uteye uko abandi batameze. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2018 mu gihugu hose bugaragaza ko abafite imyaka iri hagati ya 14-65 bo mu bitsina byombi abangana na 29% bafite indwara y'igicuri. Kuri iyi nshuro u Rwanda rwihaye insanganyamatsiko igira iti igicuri ni indwara kimwe n'izindi iravurwa igakira. Kugeza ubu abahanga bavuga ko impamvu nyakuri itera uburwayi bw'igicuri itazwi neza, ariko hari zimwe zishobora kuba intandaro y'ubu burwayi nko gukomereka mu mutwe, indwara ya stroke. Stroke ni indwara iterwa no gukomereka kudutsi tujyana amaraso mu bwonko, kugira ibibyimba mu mutwe ndetse no kuvukana ubumuga bw'ubwonko, ahanini buterwa no kuba umwana yavutse araniwe. Ariko ko hari icyakorwa, cyane cyane ko abagore batwite bagomba kwikurikirana kwa muganga mu gihe cyose bagitwite, hanyuma no mu gihe bagiye kubyara bakaba babyarira kwa muganga. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Juge America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda agezeho mu gisata cha sport duhereye mu Rwanda. Mupira w'amaguru, inyuma y'imikino y'umunsi wa 16, ekipe ya APR FC niyo iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agategekanyo rwa championnat y'igice cha mbere. I Kigali mu Rwanda tuhasanga mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpira maguru mu mezi cy'umweru gishize harangiye igice cy'imikino ibanza muri championnat y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Nyuma y'iki gice cya fazale, ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR FC niri ku mwanya wa mbere ikagera amanota 31 mu mikino 13, ikaba isigaranye imikino ibiri y'ibirarane izahuramo na Mukura Victory Sport ndetse na Rutsiro FC. Abakurikiranira hafi umupira maguru mu Rwanda barasanga APR FC ishobora kongera kwisubiza iki gikombe cya championnat, ariko bakongeraho ko ikwiye kwikubita agashyi, ubuhangange bwayo ikabugaragaza no mu Rwanda rwa Afrika, cyane cyane ko ikunze gusezererwa itarenze umutaru. Ku mwanya kabiri turahasanga ikipe ya Kiyovu Sport ifite amanota 29 mu mikino 15. Ikipe yatangiranye amashagaga ivuga ko nayo yifuza gutwara igikombe, ariko ku musozo w'imikino ibanza yerekanye ko ikiri ya Kiyovu Sport idashimwa kabiri. Rayon Sport yicaye ku mwanya wa gatatu n'amanota 26. Bamwe mu basesenguzi ba ruhago yo mu Rwanda bavuga ko n'uyu mwanya wa gatatu Rayon Sport iwukesha Rusengo, urebye zagarazagara imaze igihe ivugwamo nko guhindagura abatoza, kwivumbura ko bakinnyi, kudahembera igihe n'ibindi. Ikipe ya kanini ya AS Kigali n'amanota 28. Ikipe yatangiranye shampiyona ubukana bwinshi andi makipe arakangarana, ariko buhoro buhoro itangira kugenda kigongogongo. Umutoza wayo Eric Nshimimana yaje gusezererwa asimburwa na Jimmy Murisa na utarahatinze. Ubu ngubu AS Kigali iyobowe n'umutoza Mike Mutebi ukomoka muri Uganda. Uyu nawe aherutse gukubitwa icyuhagiro na mugenzi we Kamarade Banamwana wa Etoile de l'Est ubwo ikipe ya karere ka Ngoma yatsindaga AS Kigali ibitego biri ku busa. Ku mwanya wa gatanu hari Musanze FC ku manota 23 ifite kugeza ubu. Iyi kipe yagaragaje umwete n'umurava, abakunzi bayo bakaba barimo kuyisaba gukomerezaho. Ikipe ya Police FC iri ku mwanya wa gatandatu nayo ikagira amanota 23. Ikipe y'abapolisi b'u Rwanda ikomeje kugaragaza umusaruro nyene nubwo nta bibazo birebana n'amikoro bijya birangwamo. Kugeza na n'ubu umutoza wayo Frank Nutari ntabwo arashobora gukaza ubugi bw'abakinnyi ngo bushobore gukeba amakipe bahanganye. Iyi kipe kandi ikomeje kuvugwamo abakinnyi bishyira hejuru bakigira indakoreka biyumvamo ko aribo kamara, ibi bikaba byagira ingaruka ku musaruro w'ikipe. Uyu muco utari mwiza w'abakinnyi wo gutsindisha umutoza kandi si uwa none muri Police FC, kuko wakunze guhwihwiswa ku gihe cy'umutoza Cassandre ndetse no ku bandi bagiye bamukurikira. Amakipe atanu akurikiraho aragaragaza ko ari akazu yazi ku buryo nta yindi ntego usibye kwigumira mu cyiciro cya mbere. Ayo makipe ni Marine FC ya 7 n'amanota 21, Mukura Victory Sport ifite 20 ikaba ari ya 8, Bugesera FC ya 9 n'amanota 17, Rutsiro FC ifite 16 ikaba yicaye ku mwanya wa 10, na Gasogi United ya 11 nayo ifite amanota 16. Umuyobozi w'iyi kipe ya Gasogi United umushoramari Charles Kakoza kuwa kane w'icyumweru gishize yari yatangaje ko avanye ikipe yo mu irushanwa, ariko nyuma y'amasaha make gusa yongera kwisubiraho. Intandaro yo gukangisha gusezera muri shampiyona ni ikiswe ubujura bwakozwe n'umusifuzi Said Ndayisaba ubwo yangaga igitego cya Gasogi United mu mukino wayihuje na Rayon Sport kuri stade ya Kigali Nyamirambo.
Ibi ni bigaragaza ko federasiyo yuzuyemo mafia umwanda, twebwe dufashe decision ikipe tuyivanye muri competition. With effect from today abakinnyi bacu bazakomeza gukora imyitozo, tuzakomeza kubahemba, ariko ntabwo tuzakina muri shampiyona. Nta nubwo dushobora no kugaruka nubwo zaba imbuga z'Imana, kuko ibi ni umwanda. Ntabwo ushobora gukora ibintu. Mwabonye umupira twakinnye, mwabonye effort twakoze, arbitrage yaje iri briefed. Nibyo tuvuga, niba tudakemura iki kibazo hari igihe abantu bazarwana hanze y'ikibuga. These guys they are playing with emotions. Ibyo mubyumve, rwakubona ibintu nk'ibi ngibi ukavuga ngo ugiye gushyira amafaranga mu mupira. None banashebeje na ministre waje kureba match.
Amakipe atanu ari mu myanya y'inyuma ku rutonde rwa championnat ni Etoile de l'Est ya 12, Espoir FC iri ku mwanya wa 13, Gicumbi FC iherereye ku mwanya wa 14, Gorilla FC y'umuherwe Yusuf Mudaheranwa ya 15 n'amanota 11, tutibagiwe Etincelles FC ya 16 nayo ya nyuma nayo ikaba ifite amanota 11 n'umwenda w'ibitego 13. Muri aya makipe atanu ameze nka kakanyoni karitse ku nzira gahora kavuga kati nzapfa nzakira simbizi, hashobora kuvamo amakipe abiri azamanuka mu cyiciro cya kabiri. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda urakoze mu Burundi imirwi ya Muzinga mu bigeme na Rukinzo mu bagabo niyo yatwaye ibikombe mu nkino zibanziriza ihiganwa ry'u Burundi muri volleyball muri basketball naho ihiganwa rirabandanya ibujumbura urunani na New Star akaba ariyo mirwi kugeza ubu itaratsindwa inyuma y'inkino zitatu izi nkuru zose twaziteguriwe na mgenzi wacu Desire Hatungimana
kuruno w'Imana ni ibujumbura hatangura izo nkino zo gukurakura namwo kugira asigane imigwi itandatu mu icende ry'ibujumbura itandatu izocija hamwe n'indi ne yo hagati mu gihugu hanyuma ibimigwi 10 izokina ihiganwa ry'u Burundi bwose iryo higanwa rizofatwa mu mugongo n'ikinyobwa kitagira umwambiro Viva muri izo nkino rero zabaye umugwi wa Dinamo uharugwa mu yifashe neza mu Burundi watanguye utsindwa na Remesha ku minota 65 kuri 52 New Star yatsinze Mutanga United ku minota 72 kuri 68 Lesipo batsinda Muzinga ku minota 83 kuri 63 na Yurunani wirahiye Jimkana ku minota 93 Alain Cristal amenyereza Jimkana amenyesha ko abakinyi biwe bari bagwaye ariyo byatumye mu minota ya nyuma atakaza urukino
twagisa abakinyi bake notamana abakinyi babiri tugendera ko batari bien n'ankare nta gasonga yaragwaye ne twagize kibazo cha effective ni uko mubibona ni nabonye yuko twagerageje tukabaje imbere bagasubira bakatuje imbere yari difference de 5 yari 4 minutes mugabo iheza difference de 27 donc batwinje 20 points muri si dernière minute ni kibazo cha effective twagize nibaza yuko ni abakinyi basubira gukora hamwe turi hamwe nkuko twama tuje twese dukwiye n'amapressure yagabanutse nibaza ko atakibuza yuko iyi defeti zo twigisha ahubwo tukaraba yuko izisigaye zose twagerageza kutsinda kugira ngo dushobore kuca muri lirite
mu maguru na nihoho bamenyesha kwiri higanwa baje bariteguye kugira baritware Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyesha kwintumbero yabo ari gukina inkino zose nk'urwa nyuma
yanovuga ko Jimkana musanze ni ekipe nziza musanze cyo nibaza ko twariteguye cyane kandi twiteguye na objectif kandi turazi iyi tournoi ni tournoi imwe guhura ni na faza rero nyene kugira uje muri standatu za mbere urumva yuko ni match usaba ko twitegura cyane na match nimwe tureke na Jimkana na match nimwe tujokine zose zifata na finale
muri izo nkino zose zabaye umukinnyi cyuma nawe Toto wa Mutanga United niwe yinjije amanota menshi aho yashikanye 38 naho bitabujije ko umugwi we utsindwa umupira w'amaguru naho kundwi ya 20 Burundi Sport Dynamique yatsinze Top Junior igitsindo kimwe ku busa mumenyereza uwo mugwi Jumayine akamenyesha uko ari munezero muri uwo mugwi kuko gutahukana amanota 3 ari igikorwa kitoroshye mu ihiganwa ry'u Burundi muri no minsi
urukino rwari rumeze neza ntibari rworoshye kuko Top Junior iri mu kibanza cya kane kugira ngo wironge kwa manota 3 nibyo bavyoroshe. Ifazi turi yakomeye irakomeye kuko ekipe zose na ekipe nimwe ishaka kwikoroka hakaba n'izindi zishaka ko ziba iza mbere hakaba n'izindi ko ziba muri zimwe zine z'imbere urumva shanti zitegerezwa kubigoye muri fazi retu. Ntiwovuga ngo inyimaze gukoroka inyimaze kuba iya mbere bako shampiyoni kigoye.
Mu zindi nkino zabaye Kayanza United yanganije na Musonga TV itsinda bibiri ku bindi Atletico New Oil yatsinze Messager itsinda kimwe ku busa Flambeau du Centre yatsinze Royal itsinda bibiri kuri kimwe ni navyo kandi Vitaro yatsinze Aigle Noir Buja City yasumbije cyane Flambeau de l'Est mu kwitsinda itsinda bine ku busa Bumamuru nayo itsinda Le Croco itsinda bitatu ku busa uwo mugwa Bumamuru wo mu ntara ya Cibitoke uracyari mu kibanza ca mbere inyuma y'inkino 20-30 ziterekanijwe mu higanwa ry'u Burundi Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo n'ibiganiro vyateguwe vyongera bibashikirizwa na Joe Diane ni nahazwe dushimira abagize uruhara mu itegurwa ryavyo muri bo harimo Dieudonné Cubahiro yegeranije amajwi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho utaha ahanje turongera mu bindi biganiro vyo mu masaha ari imbere
Vazaye mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha waho muri hose kwisi dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba